Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane hari nahazo.
Ugasanga nk'iyo turi ko turagira ibipimo byo kuraba abantu ingene imigeri igenda iraduga mu mubiri, uri kurabaza harimo abakubwira yuko ari ukubera ibintu byo kubura icyo bafungura. Abatwitura turabona yuko harimo abafata umuti kandi bakawufatira no kudafungura.
Ni Jean-Claude Twagirayezu umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe ry'abagendana umugera wa SIDA mu ntara ya Gitega, avuga ku kibazo c'abarwayi ba SIDA batakironka utwo bafungura ico biriko birakora ku magara yabo. Turabigaruka ko handi hato mugume ku maradio yabo. Ariko imbere y'idonido iyo nkuru n'izindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ko batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaza ko bariko barategura ibikorwa byo kugarariza ubutegetsi muri uku kwezi kwa munani kugira ngo baremere umugwi w'igihugu utegura amatora gushaka habona ikirangaminsi c'amatora bavuga ko babwirizwa kuba uno mwaka. Martin Fayulu umwe mu bahurikiye mu runani rwiswe Rassemblement rurikiyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko ku itariki y'umunani ku kwezi nyene turimwo bazohamagarira abanyagihugu mu bisagara bikomako meye kuguma mu mihana yabo. Amasezerano yumvikanywe ko mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2016 yasaba ko haba amatora y'umukuru w'igihugu mu mpera y'uno mwaka, ariko komisiyo ijeje gutegura amatora yashikirije mu kwezi guheze ko bidashoboka kumvo z'umutekano muke urangwa mu gice c'ubuseruko bw'ico gihugu. Icegeranyo gishasha casohowe n'ishyirahamwe gishinzwe guharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch kuri uno wa kabiri caragirije bikomeye abategetsi 9 bari ku mpande zibiri z'abarwana muri Sudani y'ubumanuko kuba bakoze ibyaha bihungabanya agateka ka muntu kandi bishobora no kwitwa ibyaha byo mu ntambara mu myaka ya 2016 na 2017. Ico cegeranyo kandi gisabira ibihano abagabo 9 muri bo harimo Perezida Salva Kiir, Riek Machar yahoze ari cegera ciwe ca mbere hamwe na Paul Malong asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa Perezida uno mu kino gihe muri ico gihugu. Jehan Harry akorera Human Rights Watch gisata co ku mugabane wa Afrika havuga ko bisunze amatohoza bakoze abategetsi bagize uruhara mu bikorwa vy'ubwicanyi vyabereye mu gihugu. Human Rights Watch ivuga ko abantu bari mu bari barongoye abasirikare bakora ubwicanyi kandi ataco bakoze ngo babuhagarike. Umukuru w'igihugu cha Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje ko ababaje cyane muri antungani yicwa ry'umwe mu bakozi ba komisiyo y'amatora mu gihe hasigaye indwi ngo hatunganywe amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu. Kenyatta hasaba ko hokogwa amatohoza kwigandagurwa rya Christophe Msando kugira ngo bigarukane ituza mu gihugu mu gihe abanyekenya batari bake kuri uno wa kabiri bazindutse ku biro vya komisiyo y'amatora i Nairobi kugaragaza akababaro basaba ubutungane. Msando yahora arongoye igisata kijejwe ubuhinga bwa none mu mugi jeje gutunganya amatora muri Kenya akaba yarasanzwe atahura cyane ubuhinga buzokoreshwa amatora ategekanyijwe kuba mu ndwiza. Yari yavugiye ku mugaragaro ko abatazotora borema kuko ibizova amatora bizoshikirizwa uko bizoba byabaye. Msando yatowe ikiziga kuno wa mbere nyuma yaho aburiwe irengero kuva ku munsi wa gatanu nk'uko bishikirizwa n'umukuru wa komisiyo y'amatora. Msando yarakubaguwe imbere y'uko yicwa. Radio y'Amerika mwiko muratwumva kuri FM 94 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Bashobora kandi kumviganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet ya Chariyo Wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cyacu tugere mu ntara ya Kirundo neza na neza ku mutumba Mutara uvugwamwo abanyagihugu bakora akazi ko kumba amatafari basaba gutezurirwa amatagisi barihishwa kuko ari umurengera ibyinshi kuri no nkuru na Moise Misago
Kuro mutumba Mutara haramasita abiri aho babumbira ayo matafari abayabumba bafite intambamyi yo kuronka impapuro zikenewe kugira bakore bidegemvya aha usanga bajuragirika mu kuronderezo mapuro bikabatwara umwanya hamwe n'uburyo bwinshi hambavu izo mapuro abo banyagihugu bavuga ko amahera basabwa ikori ari umurengera isi kimwe ingana na hegitari imwe basabwa kuriha amahera angana n'umuriyoni n'ibihumbi 180 ku mwaka hakiyongera n'amatagisi ya komine agera ku 200 uyu munyagihugu Pascal Ndikuriyo ati
twakoze ikintu cyo kwiyungunga ganya tuja mu mashirahamwe hanyuma re ntabamye ica duhura nuko itafara atadayiri fise duharuye ko dukota ibumba tugaharura ivyo ibitasi turi ha muri komine ca dusangamo ngo dukorera mu gihombo nko muri OBM usanga baduca amahera renze kandi nako tayo dukuramo ya hari gihe usanga dutanze miliyoni urenga ugasanga ibyo badusaba kuzuza mu bushikiranganje bikadutwara ubuge burebure ukaja mu kana aka wati jahari iyo gasurati jahari ya gacusanga nabyo nyine umwanya urimo ratakara
aburi kurarondera iki
hatu batumwe turarondera ibintu bita amastati kugira ngo dukore ibintu bizwe n'amategeko ucusanga bagiye ku depot Bujumbura bikaza bitevye ariko naho bije bitevye umva umwanya bawamaze kutujana
kubanyagihugu bagera kuri 50 bakora ko kazi kuri uwo mutumba abashika 30 barahevye Jerome Nzirinya kamwe abona ko bigiye kumugora kugira yiteze imbere agasaba ko boronswe ingurane
beshi barahebye kuko nkunga ha mwisitiri wacu barakora abantu barenga 50 ariko ubutiko turakora abantu 200 bonyine gusa ni beshi kose kubera ayo mafaranga kugira ngo yaronke biratugora cyane gose nk'umuntu adafise hakura ngo yari umuceri cyangwa ibiharage urumva nyine ashaje mu gashuma cyari cyaramuhira kugira ngo uronke amafaranga yihutirwa sokongera gusomesheza umuryango cyo bitugora nk'uko turi gusha 18 urumva ko umuntu aguma akora nyine aheramo nukwiba bamwe bari bari twosaba nyene ko botworoheza nko kazi kacu kugira ngo imisoro ibe mikenya kugira ngo tworoherwe mu kazi dukora cyo kwitirambere je nyene badako byongora hamwe leta itogiye kifuza kugira ngo duhe nk'ingurane kugira ngo dukore dufite ingurane dukoreshe
mwishira hamwe ribumba amatafari hamwe no kubaka rya Himutara bavuga ko ikibazo cyo kuronka izo mapuro kigoye cyane kuko bisaba ko bazisanga i Bujumbura bagasaba ko bokugerezwa aho bazitora Andre Minani atwara iryo shyirahamwe agasaba ko bugabanywa amatagisi bariha ngo kuko ari umurengera mu gihe umwuga bakora ari uw'abanyagihugu bato bato
turahura n'ikibazo cyane cyane kuronka byangombwa bisabwa n'amategeko gato nk'uruhusha rwo gukora uwo mwuga kuko hari amategeko azakaza ari mashasha bikatugora na cyane cyane kuronka impapuro ziduha uburenganzira kugira dukore ibyo bintu biratugora cyane hari ikigo bene batubwira ko cyo bari gishasha ejo bundi baraje baratugora duhagarika gukora badusigurira ibintu yuko kugira ubumba amatafari ko ariko ofise agrema rero mutari ofise nta ruhusha rwo gukora hariho ikigwa abanza ko gutuma cya mbere kirimwe amategeko ajanye no gukora ibyo bintu kuri site imwe baratubwiye ko ishobora kuba umuriyoni urenga ko yari nk'ibikunda yogabanywa n'umwuga muto cyane gose abenshi barananiwe cyane twe nk'icyo dusaba impapuro ntikukuzirondera nticyari kibazo cyangwa imisoro si kibazo nuko bo twegerereza hafi biro tubironderamo ibyo bintu bikenewe tukabironderera hafi kuko amahera tuca dusesagura mu nzira y'abamake cyo cabidufasha no kugira turonke ya misoro isabwa n'amategeko
abajeje gukingira ibidukikije mu ntara ya Kirundo bamyesha ko izo mapuro zisabwa ari kibazo kandi ko zivuna abazikeneye bagahumuriza abanyagihugu ko hari kigo kijejwe ico gisata babegereje mu karere ko mu buseruko kiri mu ntara ya Ngozi nizigimana Dieudonne aserukira ico kigo ati abadafite izo mapuro barahagaritswe
twebwe mu bushanga bidukikije tubatubire ku murongo gukorera kugira bakore ibyemewe n'amategeko turabize twese ko impapuro nyinshi ibiro byinshi nibyo bya na OBM nk'akarorero OBM nayo nyene turakorana ko dukorera hamwe twese ibiro bya OBM nazo nyene uhari ibiro byo mu karere biri ngozi maze gushingutse mugabo umushikanganza bisinya asinya urupapuro batanga nawe nawe ari Bujumbura impapuro nyinshi zitorerwa Bujumbura tumwe baravunika nivyo kandi bakeneye gukora kandi bakora mu kiringo gikibagikizwe ugasanga bako bacerego baratevye hama rero amategeko yasabye ko tubahagarika bakabanduka bakaja ku murongo bakabanduza impapuro zose henshi utitunganije mu birundi by'impapuro baragaze kugira ngo babirundire kandi bari kwabirundira turabona ko bagama bazi turabereka iyo baca nivyo bakenera naho babirundirira turadusaba yo dusabwa natwe ko tubabwira aho baca kugira ngo bakore bisunza amategeko.
Iyo ndongozi mu bidukikije yatumenyesheje ko amahera y'ikori basabwa kuri site asanzwe ategekanijwe n'amategeko agenga ibidukikije. Mu Kirundo mu buseruko bushyiburaruko bw'u Burundi, Moise Misago, Ijwi ry'Amerika.
Nainda biche kumasonga nkitangura abagwayi bagenda n'umugera wa sida mu ntara ya Gitega bitagariza ko atagikoze ngo dufungurwa bahora baronswa n'amashiramwe atandukanye yidohoye mu gutanga ivyo bifungurwa bagasubira kuturonka dubayizotuma basinzikara cyane amashiramwe akorana na leta mico gisata cyo kugwanya umugera wa sida mu Burundi yavuga yuko ivyo bifungurwa byahagaritse kwa imfashanyo iva hanze y'igihugu itakiboneka. Umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine mu ntara ya Gitega niwe tubazino nkuru.
Abo bagenda n'umugira wa sida mu ntara ya Gitega babwirije Amerika ko bahanzwe no kuri ifungu wabahora baronswa n'amashirahamwe abakurikirana mu mashirahamwe yahora bafasha mu kuba izo fungurwa hejuru yo kuba imiti yo gupfupfaza. Bavuga ko ivyo bifungurwa vyahora bitangwa n'ishirahamwe gita y'ibifungurwa ku isi PAM. Iryo shirahamwe naryo rikabaciye imisi ryarahagaritse kuba ivyo bifungurwa. Jean Claude Twagirayezu umuhuza w'ibikorwa mu ishirahamwe gita abagendana umugera wa sida SWA igisata gikorera mu ntara ya Gitega aratubwira uko vyifashe.
Icyo kibazo kirahari nkuko tubibona natwebwe baratwitura turi bakakubwira cyane cyane bariko barafata umuti ko badafungura ugasanga nk'iyo turiko turagira ibipimo byo kuraba abantu ingene imigera igenda iraduga mu mubiri uri kurabaza harimo bakubwira yuko ari kubera ibintu byo kubura icyo bafungura. Icyo kibazo rero ni iby'imbeshere n'iby'ukuri abatwitura turabona yuko harimo bafata umuti kandi bakawufatira no kudafungura.
Jean Claude Twagirayezu aravuga uko ivyo bifungurwa vyatangwa nk'ifashanyo vyagiye biragabanuka uko imyaka yagiye iragenda.
Mu myaka y'ibihumbi 2009 na 2010 ishirahamwe rijejwe ivyifunguro ku isi ryaradufasha. Icyo gihe umuntu wese atanguye umuti ugupfufaza yabafise n'ifunguro kwa mu nyuma mugabo byagiye biragabanuka ne gushika naho dusanga turi ko dufasha abakenyezi gusaba ariko rujya mugambi ukukingira umwana kugira ntavukane mugera biratinda nko mu myaka y'ibihumbi 2016 hoho icyo kikorwa ntikigeze gikorwa ngaha mu kigo cyo gufasha abantu mu bijyanye n'ingaburo.
Muganga makuru atanimagaritse arongoye umugambi wo kugwanya sida mwishyirahamwe gita ineza y'abana SOS mu ntara ya Gitega aremeza ko habaye ikibazo giturutse ku ibura ry'ibyo bifungurwa.
Navuga yuko hari ingaruka zabaye cyane cyane ku byerekeye ibyo kuronka uburyo bwo gufasha nk'abantu badafise ku indwara zo gufungura nabi bagendana umugera kubera yuko turakwije hafi umwaka n'inusu tutaronka izo fashanyo kuko kare twaca dufashwa n'uburyo twahabwa n'abagiraneza bari baraduhaye babiriki. Icyo gihe rero bimaze bamaze kuba barakwima karenge na leta bikagabanuka pamu ntiyari kibizana twaca twitaho abana gusa ko abakuze n'abakarindiye kiretse uwo binaniranye gusa tukabona ko byahase ngo twaca dushyiramo tugurira abo dufasha.
Kariniya Kaneure aserukira urunani rw'abagendana umugera wa sida mu ntara ya Gitega arafise icyo asaba kubw'abagwayi aserukira.
Icyo dusaba yuko twovugwa neza hanyuma rero haboneke n'utwo dufungurwa twahora turamira abantu cyane cyane nk'abakenyezi usanga ari abafakazi abandi nabo ugasanga baribungenze abandi nabo ugasanga n'abakenyezi ni kuri bantu aho nikora kandi ngaha mu gisagara cya Gitega baragwiriye.
Serenye Lum, ajejo programe mwishirahamwe PAM, avuga ko abagwayi bo kwihangana gato. Ahamenyesha ko PAM ifashanije n'ikigega mpuzamakungu Fonds Mondial bagira basubire gufasha abagwayi babicije mugambi wa leta n'ishirahamwe gita imbabare Croix Rouge mu Burundi. Serenye Lum aremeza ko ari habaye ikibazo giturutse kuba urabafasha iryo shirahamwe mu kubaho buryo, ariko akamenyesha ko batangwe kurungika ibifungurwa mu bubiko bw'amashirahamwe yahora atanga ibyo bifungurwa ku bagendana umugera wa sida. Abagendana umugera wa sida mu ntara ya Gitega bakurikiranwa n'amashirahamwe yihaye kugwanya ico kiza bangana n'ibihumbi 400 dufatiye ku bitigiri dukura mu gisata ca leta kijejo kugwanya umugera wa sida mu bushikiranganji bubijejwe i Gitega hagati mu Burundi. Fide d'Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Dutandukira avugwa mu makambi, umupira w'amaguru waragize uruhara runini mu kubungabunga amahoro no kurwanya gukumirwa gufatiye ku moko mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo. Ivyo vyemezwa n'ugwaruka rw'abarundi co kimwe n'abakongomani bayaze n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo akorera muri Congo. Reka dutega amatwi inkuru yaduteguriye.
Mu gihe hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyeshuri bari mu biruhuko. Abenshi muri abo banyeshuri biganjemo urubyiruko barushaho kwitabira imikino y'umupira w'amaguru mu rwego rwo kwidagadura ndetse no kurushaho kongera ubumenyi n'ubusabane binyuze muri siporo. Bigirimana Musa, umutoza w'amakipe yo mu nkambi yo mu Rusenda iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu sekiteri ya Tanganyika, mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika yatangaje ko iyi siporo y'umupira w'amaguru yagize uruhare runini mu kwimakaza amahoro no kurandura umuzi w'amacakubiri hagati y'urubyiruko rw'abarundi n'urw'abakongomani bahanze inkambi.
Iyi mikino irazana amahoro kuko urabona irakinamwo abarefije, igakinamwo aba autochtone. Mu gihe tuba tuko turakina, umwe wese ari dondora n'ubundi akamubwira ati jewe mbaye mu kambi wenda tunanje mbaye hanze ikambi, nibo batwakiye. Cyo gituma tugerageza kugira ama approach kugira tugume tubonana, tugume tuganira bitagenda neza kugira tubiciye ku murongo.
Ni biki cyane muganira bitagenda neza ubona bishobora kuba bigenda bikosoka?
Impamvu urabona impamvu ntizibura, abantu bari niho ibintu biguma bicangacangana. Nico gituma abantu biyaranje akoroganiza utuntu dushobora gutuma abantu baguma bahura kugira baganire bijya bitabiriko biragenda neza. Oh, nimuje mu mirima y'iwacu, abandi namwe ntimuduge mu ikambi kugira turabe ko dushobora kugira sensibilisation tukatakira umupira, abantu kugira tubumvishe ko abantu ari umwe, baba abari hanze ikambi n'abari mu ikambi bose babwirizwa kuba ikintu kimwe. Ubu ikibazwe kugerwaho nuko jewe fise imatch ashobora kuja kurondera hanze ikambi umuntu hanze ikamba sanzwe azi gukina neza, fise imatch akaza kumfasha imatch yiwanje nuko nawe afise imatch aza kundondera akansaba abakinyi nanje akamuhereza abakinyi kwera bwa bucuti twunze tucishije mu gukina umupira.
Mu rwego rwo kurushaho kunoza imigenderanire myiza, rumwe mu rubyiruko rw'impunzi z'abarundi rwo mu nkambi yo mu Rusenda rubarizwa mu makipe y'umupira w'amaguru uvuga ko gwishakamo ubushobozi bwo kwakira no gucumbikira urubyiruko rw'abakongomani iyo hari imikino ya gishuti yabahuje.
Iyo baje nko gukina mu nkambi turashobora kuorganiza tugafata kiri mu kinyira ashobora gutanga ikigozi kimwe cyane ikigozi kibiharage nako yo ba tubamuse tugenda nkari wa batuzimana neza tuga bakatugaburira hama tugakina umupira umupira uheze tugahana fair play tugashaka guta.
Imuza mujya gukina he muvuye mu nkambi ya Rusenda?
Mbo turashobora kuvanga tukagenda mu mboko, tukagenda ahantu bita Igweba, ahantu bita Isanza, mbo na ahantu hari imurenge na ahantu tumaje kugera. Ibaraka ni turagerayo.
Theodore Mufano ukorera ishyirahamwe rya SDH Solidarité Volontaire pour l'Humanité babinyujije mu mushinga wo kwimakaza umuco w'amahoro hagati y'impunzi n'abaturage bo mu Rusenda asanga mu ntego bihaye yo kugwanya ivangura no kwemera guturana hamwe hagati y'impunzi n'abaturage bo bakongomani bigenda bigegwaho ku buryo bushimishije binyuze mu mahugurwa bagenda batanga mu nzego zitandukanye. Ihuriro ry'abasifuzi b'umupira w'amaguru bo mu nkambi yo mu Rusenda risaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi ko yakomeza kubashigikira kuko ari byinshi uru rubyiruko rw'amoka biratandukanye rugenda gungurana.
Mu bisanzwe sandwe ndi arbitre wo mu nkambi twifuze uko uyu mukambi woshika kure kumbure byo tugirira neza kubera ko niho twoyumva ukuntu twoyumvanamo n'aba bavandimwe baha mu bakongomani kumbure tukakakurira n'utundi tuntu tutari tuzi
ngo tujanye n'iki mutari muzi cyane mu bakongomani mutangiye kumenya binyuze mu mikino
nk'ibintu bimwe bashobora kubyigira kuri twebwe cyangwa bo bashobora kubyigira kuri twebwe ntitwari tuziye informasiyo yabo nabo aho igera muga twebwe turiko turaraba ukuntu bimeze turabona yo kumenga twebwe ntitwumenga vraiment twari tubizi kubera nitwe turiko turiyegereza abo bakongomani ukuntu twokorana ko tubo tugenda tubigisha.
Hanyuma mwe niki muri kwigira ku bakongomani kuri mubigiraho mwebwe
urukundo turiko turabigiraho urukundo kubera urabona ko baguma bagira amamashya amikare kugira ngo dukundane twebwe kuri twebwe icyo onye kabisa turacyemera kubera turabona ko ari abantu bafise urukundo.
Tumenyeshe ko usibye imikino y'umupira w'amaguru inyuzwamo ubutumwa bwo gutanga amahoro mu baturage b'abakongomani n'impunzi z'abarundi hari n'amatsinda y'abaririmbyi n'ababyinnyi ndetse n'abakinnyi b'amakinamico bajya bifashishwa mu kwimakaza umuco w'amahoro binyuze mu bihangano byabo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara kiva amajyepfo.
Urakoze Vedaste Ngabo, iyo nkuru yawe bashobora gusubira kuyumviriza abakunzi b'ijwi rya Amerika kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Turi ku munsi wa gatatu nkuko vyama nkano mango turabashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu ni mukanya isasi. Ikiganiro cingene twubungabunga amagara yacu no munsi turaza kugaruka ku ingwara y'urukushi iravugwa hanini mu ntara nka zose zigize igihugu cy'u Burundi ariko hanini iragwiriye mu ntara ibarizamwo isazi zitwa inzira gatumba ari nazo zitera iyo ngwara. Kwitwararika rero isuku ryaho ubaye navyo usanze ukora mu buzima bwa misi yose ngo ni kimwe mu byo tuma iyo ngwara ituzwa. Ivyo ni Diane Ndonse abigaruka ko handi hato mu kiganiro cuno munsi yaduteguriye.
Ingwara y'urukushi iri mu ngwara zititaweho bihagije kandi zigwiriye mu bihugu bishushe. Mu Burundi iri mu makomine amwamwe y'intara zitandatu muri 18 zigize igihugu. Izo nazo ni Bubanza, Cibitoke, Makamba, Bururi, Rumonge na Rutana. Iyo ngwara ifata umuntu yiyagaza uduherere ku rukoba. Ukwitandukanya n'izindi ngwara zifatira ku rukoba birasaba ko umuntu ashika kwa muganga agakorerwa ibipimo. Muganga Bucumi Victor arongoye umugambi w'ingwara zititaweho bihagije n'uruhumyi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida arabisigura.
Umuntu aguma aribwa cyane ku rukoba aguma yiyagaza umwanya wari wose nta gahengwe na gatoya ashobora kuronka atari kariyagaza. Ariko kugira umuntu amenye neza ko ariyo ngwara yamufasha ari kariyagaza nuko haba ibindi bipimo hamwe bapimira ingwara bita muri laboratoire kugira bemeze iz'ukuri ko agakoko gatari iyo ngwara baba bakabonye n'agakoko kitwa Oncocerca volvulus.
Ariko ako gakoko muganga abandanya asigura ko kava mu nsazi yitwa indira gutumba iba mu turere tugwiriyemwo imigende n'inzuzi zitemba. Bamwe mu bamaze kuribwa niyo nsazi mu ntara ya Bubanza bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko basinzikara kugezaho baruha mu kuyagaza n'intoke maze bakikora ku biti n'ibitiritiri by'ibigori. Ivyo navyo muganga Bucumi Victor avuga ko bishobora kubakwegera urupfu.
Aho yiyagaje arashobora guca haza iyindi migera mu byo bita sil infection, umuntu arashobora guca hajamwo iyindi migera ituma umuntu ashobora kubara akaremba agashobora no gupfa.
N'uwo iyo ngwara y'urukushi itishe abaganga bavuga ko kenshi ibatera uruhumyi ariko kandi uyivuje arakira nubwo bimufata imyaka 15 ari ku miti byongeye urongoye umugambi w'ingwara zititaweho bihagije n'uruhumyi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu abandanya avuga ko uko umwaka utashe batanga umuti duce two muri izo ntara irimo iyo ngwara uhabwa abantu bose barugwaye cyo kimwe n'abatarugwaye bafite imyaka kuva kuri 5 n'irenga ariko rero ntibisigura ko abana bari munsi y'imyaka 5 badafatwa n'urukushi n'ubunyene muganga bucumi Victor arabitanga ku muco
abana rero bari munsi y'imyaka 5 nabone irashobora kubafata kandi uzobona umwana ari munsi y'imyaka 5 afite ibimenyetso by'iyongwara ntazareke kumuzana kwa muganga kuko nabone iyo miti turayibaha mugabo kubera abana badashobora kumira ibinini rimwe rimwe tusha tubibaha tubanje kubisya tukabiba nk'agafu mugabo mwayo masekeza tugira rimwe mu mwaka abana ntibaba barimo kubera twiyumvira yuko abana bataba bararibwa cyane n'izo sazi kugira iyo migera ibakuriremo
iruhande y'uyu mugwi w'abana hari n'indi migwi itaronswe umuti uvura ukongera ugakinga usanzwe uboneka igihe cy'amasekeza gusa aha twovuga nk'abakenyezi bibungenze abakenyezi bataramara imisirengo 8 bibarutse indembe ziri ku musego eka nabanyoye inzoga zambiye uwo munsi umuti waramutse utangwa ariko muri rusangi uwo muti uvura urukushi usanzwe witabigwa cyane n'abanyagihugu ni mu gihe usanzwe ubavura n'inzoka zo munda ukanica n'utundi dukoko tujyana ku rukoba nkuko muganga bucumi Victor abivuga
uwo muti witwa Mectiza mu kwica iyo migera teri yo ngwara y'urukoshi urica n'iyindi migera usanga iri mu muntu ku rukoba nk'imvunja imbaragasa n'ubundi buntu bushobora kwinyegeza mu rukoba rw'umuntu usanga rero abanyagihugu bitabira cyane ayo masekeza n'ukuri barashima uwo muti
abanyagihugu barafite intererano mu gutuza iyi ngwara y'urukoshi uyu muganga abasaba ko bokwitwararika kugirira isuku aho babaye
cyambere no kukamenya amaze kukamenya uco kirinda uko yirinda rero bikomeye no kwirukana aho gakoko kugira kave mu bantu kareke kubajya
ni kuvuga yuko arimo ibijanye no kugira isuku aho babaye
birimo nkuko mubivuze cyane cyane bimwe bita asenismadimirie no kuvuga kuringaniza aho baba bagatema ivyatsi ku nzuzi bakaraba yuko atavyatsi bibi bishobora kuhamera kugira aho gakoko kabemo aho bakabonye naho bakahapompa kugira gatuzwe
tumenyeshe ko ahanini abantu bafatwa n'ingwara y'urukushi ari abantu bakuze barangurira imirimo yo kurima no kuragira iruhande y'amazi abamwindira gutumba ari nayo nkwezi yayo amakuru tubandanya dukura mu buvuzi nuko muri kahise yigeze komora abantu muri ayo makomine n'imirimo yaharangurirwa igacumbagira ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
No matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama. Yeah, to death forever be with you, girl. Yeah, you feel my pain when I'm hurting. Oh no, yeah. Mama, see my one, yeah. What I was quiet, oh yeah. It's like a cool with me, we tell, yeah.
Kipenzi changu wero yangu songa karibu kipenzi
nshuti bakunzi b'ikiganiro wanyu mu ntara ni ngaha tugisozere makoze mwe mariko muratwumviriza bakoze abanyamakuru batandukanye bagize ico batera kugira ngo tushobore kukibashikiriza Innocent Kimenyi Diane Nahazwe mari kumwe muri uno mwanya tukaba tubifurije kuranirwa mu banyu no mu vyanyu tuzosubire rero ku munsi wejo nkaho twatanguriye mugire ibihe byiza n'ijuru rya Amerika
urabizi ko nasinzira ndaye nakubonye mapepe uri mama wabanda kami 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 unagarira abanda kana kama bukwe nahisemo you want to